VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze makuru yacu avugwa ku Burundi yo muri aka kanya, mbaha ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa ku Burundi, abatwara abagenzi mu ntara ya Gitega baravuga ko bashobora guhagarika ako kazi kubera imisoro basabwa ikomeje kuzamurwa, kandi itike barihisha abagenzi yo itazamuka. Mu nama bagiranye n'abajejwe intwaro muri komine ya Gitega, umuhanuzi wa Mustanteri wa komine ya Gitega yabakuriye inkoni ku gishitsi ko bategerezwa gutanga ayo mahera. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Uko kutumvikana kuri hagati y'abunguruza abantu n'abajeje intwaro kwatanguye kuva kwa gatatu wo kuri inondwi, aho abunguruza abantu bavuye Bujumbura canke bavayo bagumutse banka kuriha amafaranga 2021 bita yo guhagarika imodoka mu Gifaransa bita stationnement. Kuri uyu munsi wa gatatu vyatumye uruja n'uruza ruhagarara mu kiringo kingana n'iminota 30. Abashoferi bataye imodoka mu ibarabara banka kuriha ayo mafaranga. Aho kajagari kabaye katumye kuri uno wa gatanu umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Gitega ajeje iterambere n'ubutunzi Monforo bigira imana ategura inama yamuhuje n'abakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura. Ni inama yabaye mu kutumvikana kwinshi kuko uwo muhanuzi wa Mustanteri yababwiye ko ingingo yafashwe ari ntabantuka kwa makomine n'intara zose zifite uko zitunganijwe. Bamwe mu bakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura bayazo n'Ijwi rya Amerika. Uno mushoferi ari Gitega amanukana ingenzi mu gisagara cha Bujumbura.
Umva muri make ni kare ni dokima kuri twege tubonisa nshasha mugabo rwo twege kintu cyaduteye amakenga nuko byadutse ukira ntara yose ngizohore tuyiriha iyo kenzimire natwe cyaduharura ingena akazi ka transporto ibintu byose barabidugije amadokima barayadugije ntibitoje bacye baradupunguriza ko nabantu twega karuro nko muri zivuatiri zacu kera tasira si yaduha abantu batanu mu nyuma baraduhindurira wo dupakira abantu bane none twe ni ngene uri hakenzimiri Bujumbura ziyo stationema ninga igitega ukayiriha dufate nk'ubuje akaro nkorera Bujumbura Gitega ndose nk'umuntu nkotesha tujya mu rutana ruse mu rutana bagacha bamfata nkariha iyindi kenzimiri naronka kandi akuruse nk'akaro ko kujikarusi nkari hakenzimiri none wumva kuri kira ntara yose ugiye ari hakenzimiri iyo document usanga izindi gusomba izindi
uno nawe ava mu gisagara cha Bujumbura ajana ingenzi Gitega
ari ikintu cyitwa yuko hari akarenga Tweni tuzi uko leta ari zibiri mu gihugu cy'u Burundi. Uti gute? Twe Bujumbura turi ya 20m tweruka kuyariha. Ni gikicho tuma dushika Gitega tuyarihe. Kuko tumaze kuyariha Gitega, imuramvya bazo ya 7. Bujumbura irari bazo ya 7. Ugingozi bazo ya 7. Dushaka tumenye yuko aba president batwari igihugu cy'u Burundi ni babiri canke n'umwe. Ni naho tuyarihe Bujumbura. Tuyariha turaba ku ruhande. Nuko nyine twubaha itegeko. Mugabo niwo mucumbwira yuko ni Gitega twoca tuyarihe. Ari itegeko kuyariha Gitega imodoka ziwacu kugatwe ki yiwanje nzobihagarika.
Uyu yunguruza abantu hagati mu isagara cha Gitega na Bujumbura tabunguruza abantu hamwe bohagarika na leta yohomba
abafise imiduga yose ikora akazi ka transport ubo hagarika bose tukumvikana ubona leta yo vyo bayiborohera bakagira dufate nka grebe mu isanzwe bo vyumvikana bareke kudufukama munda kuko babona ibintu vyarazimvye ama PS imiduga yarazimvye ama pine nta kintu kimwe kitazimvye umva bagiye gushira ko rero izo dokima zo kwikomine kwikomine 2021 nukuri wabari ko barica abanyagihugu na nyabujya twebwe abanyende bene gihugu dukenye cyane
renova jyanke ni inka icegera cy'urongo yishira hamwe ry'abunguruza abantu atrabu aserukira igisata cyo gukora mu ntara ya Gitega arunganira aho bakorana muri ico gisata
amadokima turiha ararenze yaradugijwe inshuro nyishane twe tuguma duhoze ntuya tugumuka tuya tugira iki twamana nabona niyo badutumye ko mu manama tukabibasigurira mugabo hageze aho kuri iyo dokima yindi yaje yiyongera ko yitwa kari ya stationema ya parking tumaze kubona kari iriho ibujumbura gusa tuhava turorusha ibintu katiko tuyirihire ko tubona n'ahandi atangorane batazoye turihisha mugabo byavuye bifata indi ntombero ama province nka yose igihugu abastanteri bose bakeneye amahera bakubwira ko bakeneye iterambere igikomini imiduga yose iva mu ishika mu ntari wabo kitaza kuriha ayo mafaranga
aba badandaza bakora mu gisata cyo kunguruza abantu saba ko hoba inama y'ababuramatari b'intara zose z'u Burundi kugira ngo bahurize ku ngingo imwe yorohereza impande zose igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Mu minsi iri imbere abarundi bahora bajya mu gisagara cya Bujumbura gushaka impapuro zimwe na zimwe nk'izinzira n'impusha zo gutwara ibinyabiziga bagiye koroherezwa mu ntara z'amajyepfo y'u Burundi abazakiniza impapuro bazajya bazisanga mu ntara ya Bururi ahakomeje imyiteguro y'icyo gikorwa n'inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishat
Aturi kumugwa mu kwintara ya Bururi mu nyubako ikoreramwo abayobozi b'intara iyo nyubako ifise amagorofa abiri mu byumba biri mu bwinjiriro bw'inyubako turahabona abakozi bari ku baratera imisumari ishikira insinga ziri ku mpome turabona kandi imashini nyabwonko shasha zigitekeye mu masashe hamwe n'intebe nazo nyine iboneka yuko zikiri shasha
fiche hari hafishije hagiye hejuru dushe ni kapira abantu batumye
Atukumunere wansinzi nkayo ujeje gukurikirana no kugenzura ihoga bijya no gutegura ibiro bizotangirwamo impapuro zimwe zimwe zahora zitangirwa ibujumbura nawe kwa dufasha kugenzura ibi biro biko yategurwa muri ivyo biro harimwo aho igipolisi gicungera imbibe kizokorera ari naho zotangirwa impapuro zinzira turabona kandi aho zokorera igipolisi gicungera umutekano mu barabara hamwe kandi naho zotangirwa urupapuro rwitwa kazi judiciaire rwerekana ko umuntu akurikiranwa cyadakurikiranwa n'ubutungane muri izo birayo kandi ahazokorera ubuyobozi bukuru bw'akazi mu Burundi izo mpapuro zose zije gutondagura zotangirwa mu gihugu hagati kare uzikeneye wese muri 2018 zigeze igihugu cy'u Burundi yarabanza kuja ku mugwa mukuru w'igihugu Bujumbura kubera ko ayo honyine zabisangirwa urumata b'intara ya Bururi nk'uza Christian amenyesha ko abarongoye bagiye koroherwa
tubona yuko ivyo biro kugira tubironke arimana yaduteye ndetse sintara ya Bururi gusa na Makamba na Rumonge nabo nyene bazahatorera ko yo kuko urumva izo mpapuro zose zahora zironderwa Bujumbura urumva umuntu akava ngaha agiye kuronderwa urupapuro cyamufata umwanya bikamufata n'uburyo kugira ashobore kwiyunguruza ashobore gushikayo
intara ya Bururi iri mu ntara zine zigize ubuntu bw'igihugu cy'u Burundi kiretse Bururi Rutana Rumonge na Makamba gihanuye n'ihugu bibanyi Rutana Makamba gihanuye rubibe n'igihugu cya Tanzania nayo Rumonge ihanuye n'igihugu cya Congo biciye mu kiyaga Tanganyika ari mukamenya yuko mu ntara ya Rumonge hasanzwe hariho ikivuko gica kuruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bamwe banyarumonge twasanze kwico kivuko boshimye cyane cyane yuko ibiro bitangirwamo impapuro z'inzira ko vyoza mu ntari wabo kubera ko babikenera kenshi
ayo ugenda Tanzania ntituronke igitamburisho ngaha makugende mu mabanda naho nyine mu mabanda nica kindi cimisi 15 ntikirenga
bari henze kandi gose kwanza ibururi nta kivuko kiriyo cyakundi nyene tubona naho tuvuye naho tugiye ni guhangayika bose abahi yuko vyoza aha mu rumonge kukubera aha niho hari kivuko na Makamba nico twosaba kwanza kimaza kashika ngaha kuko turafise profesi yacu kandi buramuna yuko itomoye nivyo biro vyoza ngaha
nibadana hanyene mu rumonge hanyene gukivuko nyene
umaze kuvanga aho gafata itike yo kudibururi nta benshi ibururi nta naho tuzi tumba kumata numba yuko vyoza hanyene mu rumonge kuko uruza nuruza nimba ari kuzi Kongo canke Tanzania umwe huraha nyene rero nico gituma rero dusaba yuko hariya ninzira genda tumanuka mukandi kosubira kugenda maduka nico gituma dusaba yuko wotuzanira hanyene
ibiro vyoji bururi nta nivyo vuna abanyagihugu kareka kubera yuko nkubuva ngaha mu rumonge agiye ahibururi birasanzwe sico kimwe nuko yoji Bujumbura bigiye ahibururi ahibururi na rumonge urugendo si runini ndumva yuko bafunyiye urugendo abanyagihugu
Rumonge ni intara imaze imyaka ibiri ivutse yahora ari imwe mu makomine yaragize intara ya Bururi. Uyu mugambi wo kuronderera impapuro zitandukanye mu gihugu hagati uri kugora ubushikiranganji bw'akazi ukashwa umugongo n'ishami mpuzamakungu PNUD naho uri kushirwa mu ngiro. Ubu amakuru twahawe n'abariko barawushira mu ngiro amenyesha yuko haheze imyaka irenga itatu ubayeho uzorangurirwa mu ntara za Bururi, Gitega, Mwaro na Ngozi. Imyiteguro ishyiraho ibiro uwo mugambi uzorangurirwamwo yatanguriye mu ntara ya Bururi kuri wa kabiri ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Uheruka muri murikira ukuri.
Jewe Mariza ndemeye wewe Thierry ngo ube
chérie ça va.
Umugabo
Pepe oya chérie. Oya. Yakurira frère.
Nemeye wewe Thierry ngo uwe umugabo wanje. Kandi ndakwemeye ko nazoguhemukira uhigwe no mu marushwa ukwaye cyangwa ukomeye. Nzagukunda nagusanere iminsi yose y'ubuzima bwanjye.
Kuri uwo munsi nyene
Sheri umva gute?
Ahubwo sinumva nuko nabivuga. None kaje na ntumbwira felicitate.
Sheri tene natugiye kudihanje. Hiwe cyo. Hiraba abantu babusishe. Hano invite bose mwe nagwa turara.
Uratangwe aba invite sha birabasha. Mwira felicitation gusa wewe.
Felicitation sha mon cœur.
Félicitations nawe chéri.
Marie ndakubeshe. C'est le plus beau jour de ma vie.
Eh, moi aussi.
Enfin travail mon frère. Monsieur et madame.
Umunezero fise. Oya, Imana ishoboze mugabo sisubire kurira no kuri imbere y'abantu.
Yewe. Benyine mu isengero wangize ibiri. Nari nzi nyene ko byose yabivuyemo biheze.
Oya.
Oya. Nagize ubwoba.
Urumva chéri ngire byagenze. Naciye nibuka ibintu byose byinshi n'ibintu byose twaciyemo. Ewe amarira sinzi ngene yanani.
Chéri. Il faut que tu saches un truc. Je suis fou de toi. Agure ndinasaye mikonda bisemerere bose babyumve. Ego vraiment.
Oya sha.
Nukuri.
Ewe. Amasene ya mayisolite sha yarekire mama wawe. Uratse bwo
bana.
Igihe twaje tubona yinjiye mu isengero azarapfutse induru. Padiri padiri. Wabanzari ndire. Wari wajye.
Ama ni kiyashu gabashe. Ni kosa gigize mu.
Nukuri.
Ni hajya chatse kushaka kukiki frere.
Ya ta. Yayone. Noneho turahumiye. Eh. Ehinge na gumanda wikijisho era era.
Ya mwihozeshe. Mwihoze. Mwihoze vraiment.
Allô, allô, allô. Allô. Allô, tubandanye tubananye turabananye tunezerwa twiginana. Twigini insinzi y'urukundo w'abana bacu Thierry na Mariza. Eh? Mukanya rero turaho ijambo umuvyeyi wa Mariza akeze bino bibondo. Hey. Ariko rero imbere yaho hari abantu bafite akaganuka kadasanzwe. Un cadeau spécial. Bakaba bayiteguriye bano bageni. Abo rero bashiki hano rero babanze babapfundurira aka gaseke babateguri. Egera nga karibu nga.
Eshi. Ni parena Marine wabonye.
Mane yaje.
Eh?
Eh?
Basha.
Je ne veux
pas. Je ne veux pas de la maminarise.
Ah, tu comprends? DJ. DJ, hagarika gato.
imbere yuko twe na pare dushikiriza kado yacu mubanze mumfashe dukeze abavukanyi bacu Thierry na Maritza twakomera abashe murakoze cyane
amashi meshi cyane
Maritza na Thierry mwaratwizeye muradutora ngo tuhagarikire kuri mariage yanyu mukubashimira rero kuri iryo teka kawateguri ya karirimbo
manda
ek tega mat
mbe basha nkubu kinyota rumuguye hehe amazi y'ubugari kwa biza taraza urabona gabasha kumpenda ngo ni nari taraza
nyine
oya ndeka ndeka nibiki
uri nga
ndi nganye
ndomugabo je kinyota
vivirivisa genda ukebuke ntugwe muri aya marike urazi kumpenda ngo ni nari kurazanya ifu ugacuhera yo gantuza
akire cumesha ubukeje ubunyarutse bwa kinyota
we nama yarahe naguha
aha ndabivye mu isoko ndayakoramwo
uti kira kinyota
basha umugabo araho yarabwanze
ego
ngira nuba aratiruka ndondera
Ubu fu nubwo wivye gakinyo mukamuri kigongwe
urumva yari kora pimo apimira umuntu
yego
mengera neza hejeje kubutekera
hanyuma
ndabunya kura neruka
sa
bazuri ndira sindaheza kubalera nabonye ndabusimbanye
hanyuma
anyiroka ko
hanyuma na
baba police bashonge soko bagomokera rimwe
bose bari
abanyeso ko bose
bakujinyu
basidukira niyo nka bose biruka ku mugabo umwe
umviriza rako kinyota ndakubwira yahindutse akirusubizi yukuye nta bufu bw'ubwibano ncubaje karakara
ahubwo uri kijuju
ikijuju ni wewe wagiye kwiba
bavuga ngo n'ubwibano
none so bivuze
niwo mvise ko niruse nk'abasiga bose nta gukore kare bwo nta bwenge yo
ni biki ndiye ni biki sunura
ngiza n'abantu mbanze
kabumva
yo mayi nkawera basikiriyo
none kujukumira ni watsinza amahiganwa soho kurabi byari byo no
oya karakara ugara ningoga ntiba ibinze
oy itaba itaba
mbe basabamenye gutyo narengeye ugara we karakara
Sanga urukundo n'umwumvikano mu miryango. Jewe n'ukuri kubw'umunezero mfise numva ntoronka n'ico mvuga. Ariko ko nagize Imana nyironkera umufasha ndabiza arabimfashamwo. Mucho. Ere gahaguruka wa muntu we ntitubavana ngaha tutavuze
akanyamuneza mfise ku mutima aba bana bacu Maritza na Thierry baciye muri byinshi cyane bahuye n'imitego myinshi gushika naho icizere cyuko nzoshobora kubabona bashitse kuri iyi ntambwe bateye uyu munsi cyatiriganye muri jewe murambabarira aba bana rero urukundo rwabo rwaraburabujwe bazira rwanko batazi niyo gwavuye barahuye nibihuhusi byinshi mu buzima Mariza arahura nibihuhusi ari umwana muto adatahura nibiriko biramubako arabyara umwana nawe akiri umwana nyene numukunzi wiwe Thierry nawe nyene iby'abaseruko n'abarengero ntibyamworohereje na gato abagizi ba nabi barateye hateramanye n'urunganwe grenade imucukuguru ariko agatima kuri Mariza ntikacitse Mariza jisho rimwe ryanje
uyi mama
nta kindi nokongera ko atari ukubahezagira mwatweretse ko urukundo rwanyu rurengeye ubwoko isi ntakitagize kugira ngo ibatandukanye ariko mwarihambiriye ku ihangiro ryanyu genda mu rushinge rugume n'abandi bakiboshwe n'amacakubiri mubashingire intahe babohoke rurema irabaha gukurikiza aka katierive inshuro nironkera utwuzukuru twinshi tuzonsanga mu busara nkaba mvuze menshi muramba barira si jewe n'umunezero ntewe n'iki kimenyetso kizima cy'ukurengera byose murabibona na mwebwe uno munsi urukundo rwatsinze urwanko murakoze cyane
amashimeshi cyane
Fude uko ariko byagenze
reka bitwirambaye iba aya bo yesiyo
ariko narahombye bashya nayo ndahari
uko
ndabigene bitwa kimpumpa
twinga mukebuke cyane hatwumva
naje hariya none wowe twumva iyo tugira iki
urumva yatanga aravuga bya bintu byiwe ngabanye abo bashaka kudusomborosa data wanje kugira ngo batoshe ngo abaduce mu kudutera
avuga bya bintu byiwe nyine ngabwiye ko wa bose yari yakubwiye
hata bamo n'umugabo umwe yari ngaho uwo munsi
aho
aramwemeza neza ko aho bitwa nyine ariwe yatanga gusomborosa intambara
tubwire
basha wamenga rabakabuye ibari cyatiraduka bamba cabarigira bamuzika ngaho baratabarigira n'arose kumwumviriza
none ntiwumva
we nari nakubwiye ko turonde yabandi tuvyumva kumwe bitoshoboka
none ko bitanguye
mugabo tuzohava dusanga twihenze mu
gute kubera iki
bizohava biducanishemo na bene wacu
nanire ko bwawe wewe twoshya dushigikiranira mu makosa
erega nkuko biri kose twese turi impunzi tugo wamwe
kivyo ndavyumva tugo wamwe niko mugabo wagize umwe muri twebwe afata inzira itariyo twoshya turera amaboko ngo tureke kumukebura
ibyo ntibikigamo
sha mugabo umegwari uruhagarara ngo tujye kuraba ibyo ari byo
bebe wowe urasara
sara gute
tubyite mu tutazi ibyo ari byo
wowe uri kubishwe si reka turabe ibyo ari byo
hemwe muracyari ngaho
Enfin seul.
Chérie, abantu batwitayeho kwe, hein? Ibi bikado twaronse.
Na tuyugura ubuga she.
Eh. Numva ndi kiriyoze kumenya ibyo twaronse.
Eh. Oui.
Eh mpere kwanza kuri ya mama Alice. Eh.
Chérie.
Wow. Eh chérie, agatenge keza.
She genda rushe vraiment.
Hewe nzo soneshaka kanzu keza hewe ifisa ka model gatomo evra. Nawe cinda kugirisha t-shirt, n'est-ce pas chérie?
Écoute chérie, reka tujyame aya makatuzura zindukire jo sha.
Ah, chérie. Aho gufasha tunyarutse tuya debali, hein? Nivyo. Kugira si no kuri kimas no tori tiro tay ugoruye.
OK bas.
Merci, t'es adorable. Tawuriyo rero turabe uvuye rusangi.
Aba je ne busangi na farcer vrai.
Eh?
Iraba. Bampa yifimbi kwiriyaje vrai.
Ahubwo barimvira cyane.
Eko vrai.
Umuntu kandi ari nk'uwo policier chez, eh? Aje hasiye kirasio. Ifirimbi ntimuvana.
Ahubwo rero shabashize ka message.
Eh?
Yesoma wewe shaho, je ndumva amaso ari kariyugara. Soma twumwe.
Tie. Kuri ekipe y'urusangi nturi mu kapiteni asanzwe kuko watubereye n'umuhuza turagushimiye kandi turagukeje ku muryango wawe mushashe urabikara ntuburubeya sinye abakinyi b'urusangi
aka message nkako shakarandura
nako
kambikirire neza ukambikire neza ahantu ego
ehe cyiza muri tiyo wawe do cheve
eh none gashe ako musoma message gusa hige na jura zuranyibuka we
mwa satisfait dekura rero tubandaye
oya panzu nyongera kandi kabizusheri ego
urabona ibyo utanguye rero none ubona aya makado tuyaheza ryari kwe
tujyami ifu tuzo turabigira nejo ntibicererwa bebe ingosha
tu as promis wari wabinyemereye ko tuyogurura yose
ingosheri ndagusavye tu es très belle mon amour uri mwiza gasha bishi kanzu ni gushuhisha ho yambari eh
dragueur reka kunyambura narahetse
bon ubu rero nisunze ubasha padri yampaye ndagutegetse kusoma hano nyarutsire unyene
yo chez vieux ni biki gashe abasuma tiye tiye weti
vuni
mbe yo bime nakubujije bayo cha kujama mu kindi chumba hewe tiye no mukore ko ndakurahi ni wihumanye mwana abasero ko sabantu weti
Muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolentia
barakoze bagenzi bacu bo muri la benevolence yabadugejeho umukino muri kirukuri inshuti mwari muduteza amatwi cyo cyambere cy'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kubagezaho aya makuru muri studio ya gatanu Washington mwari kumwe nanjye Edi Rwema tubararikire andi makuru yacu mukanya isamu ya nicize umugoroba mugire umugoroba mwiza.